twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika izitamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ku isi hose turi live kuri @3@ radio yacu @com, adresse ya Facebook yacu, YouTube, Instagram na X yahoze yitwa Twitter ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni kiganiro ateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diana ni nazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Intambara yasubiye gutangura ku munsi wa gatandatu hagati ya Israel n'umurwi Hamas muri Palestina irabandanya. Muri Israel amaze kuyirwamo barenga 200,000, muri Gaza barenze 300,050. Ivyo biharuro tubikura muri Gaza tukongera tukabikura muri Israel. Kuva kuwa gatandatu umurwi wa Hamas ugitera Israel amakungu muri rusange yarateye ivyatsi bitero uwo murwi wa Hamas bandanya kugaba muri ubicije mu nzira zose ibirere ku taka no mu mazi. Amerika vyumwihariko yadudurie ko itabye umunwa ivuga ko iri ku ruhande rwa Israel kandi ibwirizwa kuyifasha ija mbere yaramaze kwirungikira ibirwanisho. Eka n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken ari mu rugendo muri Israel kugira ngo yereke Israel yuko Amerika iri ku ruhande rwabo. Ishyirahamwe rihurikiyemwo ibihugu vyo mu burengero vyemeje kuvunira umwasi hamwe Ota mu mfunyapfunyo naryo nyene riri ku ruhande rwa Israel mu bihugu bishigikiye Hamas. Harimo Irani yavuze ko yishimiye ibitero Hamas iri kigaba muri Israel igira ati turashigikiye ibi bikorwa, tuzokwama turi ku ruhande rwa Hamas kugera Palestina na Yerusalemu bibohojwe. Byagenze gute ariko ngo Israel itegwe itabyiteguriye kandi ifise iperereza riri mu yemewe mu makungu ubwayo yari yemereye ko yatewe ititeguye. Hajya mbega Israel iri kwifiki na Hamas? Ibihugu bishigikiye Israel birimo Amerika ahanini bishingira kuki? Ibishigikiye Hamas nabyo bigashingira kuki? Hamas ivyayo vyo bite iharanira iki? Ni iki? Utu tubazo turi mutwo tuza guca iganino muri isanga y'uno munsi. Umutumire aza kudufasha gutanga umuco kuri utwo tubazo twose ni Professor Pascal Niyonizigiye, n'umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu, akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Sangwe ikaze Professor Pascal, kandi mwakoze kongera kudutera iteka mu kuba muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi.
Ego meda mokize, sanga shiba kona mwanto meye.
Ego, ingomo kuya matati ya Israel na Palestina, vyu mngi hariko Hamas, ni ya tugire mumizi, tumanzi tukumvyo vya hede, yeni yorigez.
Ingene, izongora ne zatanguye kuva, yugu cha Israel kivuka, inyuma ingwa ya kalirisi yose gihechi, yumbikewa janshana na meongine n'umunani, abaze gufatwa ingingo mburya muryango wa ni muri igihugu cy'amajyaruguru uko igihugu cya Israel cyoba aha muri Palestine harita ngo ni isi ya Israel. Abaze kwemera ko huba amareta abiri, huba ya Israel hakaba n'iya Palestine. Hanyuma rero abarabu bariho icyo gihe igihugu cya Israel kibaze kubakwa, bararahira baregwa ko badashaka kubona igihugu cya Israeli kuri irya si ya Palestina. Iyo minsi ya mbere rero bavuga ngo tuzota Israeli mu kiyaga kugira ngo ishobore kubaho. Icyo gihe rero niho mu minsi ya mbere icyo gihugu kivuka cya Israeli 1948 haheze umwaka gusa hataratangurirwa y'Abayahudi n'Abarabu ngira n'icyenda, ariko Israeli yayitsinda. Ubwo ndabavuga bati bavuze ko bazoduta mu kiyaga, nitwe twobata mu kiyaga ariko nabyo dushaka. Bihera ngaho rero iminsi ya mbere Abarabu bagasa n'abadashaka yuko icyo gihugu cya Israeli cyobaho, kuko bavuga ati kibayemo mu gihugu cyacu, ariko nabo bavuga ati nicyo gihugu cy'isezerano cyacu kuva kera na rimwe. Bitera umudumva ngo gushika n'uyu munsi abumva amazi y'inyuma y'abo muri Palestine isa n'ikivuga ko kiriko kigwanira abanyepalestina, naho ubusi batabyumvikana ko kubera amazi ikoresha inzira z'iterabwoba.
Yego, murakoze Professor. Dusa abantu benshi barenga ijana na mirongo umunani, hafi ijana na mirongo icyenda batwandikiye bavuga ko bafite utubazo bashaka kubabaza. Reka mbe ndabareka baribo babazanini. Turahera kuri Jean Claude. Jean Claude ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Jean Claude kumwe turabumva.
Uherere hega Jean Claude
mbereye muri Mozambique.
Akabazo kawe kwa Professor Pascal Niyonizigiye twagutumiye.
Akabazo kanje ndabubaza yuko none ubutaka abatanguye gushika muri kirya gihugu n'abapalestina n'abayisraheli
uri kuvuga ku abatanguye gushika muri Israeli.
Abatanguye gushika muri Israeli.
Kurakoze reka Professor Pascal akwishure.
Ni kibazo gikomeye cyane, kuko mu bisanzwe ugiye kuraba nko mu bitabo bya kera tuvuge nka kujya kwa Bibiliya, baravuga mu isezerano rya kera ahantu haba Abanyisiraheli hari icyo gihugu cyabo cya gihugu usanga bavuga muri Bibiliya ngo bava mu Misiri bahungutse bavuye mu buja bace basubira Ikanahani igihugu cyabo cy'isezerano. Aho rero baragiye barahindagura cyane abayahudi bahindagura aho baba kubera ingorane, ingwano, ingorane z'inzara, izuba n'ibiki. Ariko aho ariko ndavuga igihe leta ya Israeli yavuka muri 1948 hari abayahudi bake benshi baje bava hanze muri abo bari barahunze bagiye ahantu mu bihugu byinshi ku isi, muri Amerika, mu Burusiya, Iburayi bw'Uburengerazuba, muri Aziya, eka mbere no muri Afurika, ahantu hatari hake abayahudi bahuriye kubera bari bavuga ko bafise isezerano ko bazohura bagakikuza umusozi Siyoni uko yari imiryango cumi n'ibiri barahura mubwo bahura ku buryo ariko harahera ingwano ya kabiri y'isi yose iheze abayahudi baragerageje kuza baragura bagura amatungo muri Palestine. Baragura amatongo buhoro buhoro baza barakoresha amahera bagura amatongo kugira batangure kugwira. Mu nyuma rero aho amaze gufatwa ingingo muri 1947 ko leta ya Israeli zoba harya mu gihugu aho bita Palestine ingwano ya kabiri y'isi yose itarahera, bamaze kuba benshi rero bagashiraho iyo leta muri 1948 kubera ngo ntiyari yamaze kubyemera muri 1947. Aho ni Abarabu rero bamwe bavuga bati twebwe dushobora kwemera yuko ahantu haba igihugu cyitwa Israeli, ntabwo tugomba Abayahudi kuri iyi si, twebwe igihugu cyacu twebwe Abarabu muri Palestine. Babaye kuva kera no kuvuga bobo baraba ico gihe vuba yegereye era y'ubane ya kabiri y'isi yose ntibinjiye muri bijya bya kera byo kuvuga ngo kera haba bande hataguye kuba bande icyo ni ikibazo badashobora kumvikana ko uko umwe wese avuga ati aho ntahiwanze ndetse ntahiwanze
murakoze. Twakire na Armand ku murongo wa kabiri wa telefone. Armand ikaze muri muri isanga
mahoro neza murakoze.
Uherereye Armand kwa kabazo kawe kwa Professor Pascal Nyonizigiye twagutumira ino munsi
dene turakumubaza akabazo gatoyi habura iki kugira abo bantu bashobore kumvikana kubera igihe cyose byekundu ndibuka kuva kera nkiri muto hari intambara hagati ya Hamasi na Israel haragira igihe rero iyo itwari yose yibagirwa tugiye kumvira iby'intambara guhera mu ntiheze nari ntakunda abo bantu ko numva umenga ni bamwe bokumvikana babandanye batesa amaraso kandi bose ari bamwe kuko birateye ubwoba Hamasi maze kugura abantu menga ni igihumbi n'amajana atatu na Israel yabuze hafi igihumbi n'amajana abiri na ibikerasoni biteye ubwoba bari bakwiye kumvikana n'ibihugu bikomakomeye bafatira hamwe kugira bashobore kumvikanisha izo mpande zose ngo bareke kubandanya bagwana kuko nta mahoro ashoboka nta biganiro bibaye.
Nibakoze ugire umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya. Armand
nandi ndabashimiye cyane murakoze.
Ego Professor turasubiza ijambo mu ishuri Armand i Nairobi muri Kenya.
Icyo kibazo mbabagize ni ikibazo gikomeye cyane ati habuze icyo kubwira haba amahoro igituma hataba amahoro hagati ya Israeli n'abarabu barwanda bo muri Palestina n'abahandi ubwa mbere bwo ni ukumenya ko burya mu bantu b'abayisilamu ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo jewe mva muri iki gihugu cyangwa iki ibikomeye ni ukubona ari muri wa muryango w'abayisilamu witwa umba ni ukuvuga abayisilamu baba mu kwizera kwabo kenshi baraba ko basangiye idini igikomeye si igihugu bavamo n'idini ni nacyo gituma nk'ubu turiko turavuga iyo ngorane hagati bakunda kuvuga ngo ya hagati y'abayahudi n'abarabu kandi nibaza ko ari ibyo nuko abarabu bose si abayisilamu ariko abayisilamu n'abarabu abarabu b'abayisilamu n'abayahudi kuko hariho n'abantu baba atari abapalestina abo muri palestina ari abo muri misiri ari abo muri libani ari aba bashobora kumva umengo baravuka n'abanyepalestine kubera ko ari
abayisilamu.
Kibura rero ni uko habura uko kumvikana umuntu wese akagomba gushyiramo ingufu zirenge ntaza nibyo kumvikana yagira ngo ntidushobora kwemera kubana n'abajya ntidushobora kwemera nabwiye ko iminsi ya mbere icyatumye ingwano ya mbere iba hagati ya Israeli n'abarabu igihumbi n'amajana icyenda mirongo ine n'icyenda ni uko abarabu bavuga ngo twebwe ntidushobora kwemera ko leta ya Israeli ibaho ngaha kandi umuryango wawe ntiwamaze kwemera yuko ayo mareta abiri cyangwa ibihugu bibiri byurangikana Palestina na Israel bikabana kuri hajya ahantu hitwa Palestina ingwano ya kabiri aho rero ingwano mwabivuze zabaye kenshi muri mirongo ine n'icyenda itanu na gatandatu imuzame za Israel mirongo itandatu n'indwi n'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo irindwi na gatatu ingwano ziba ari zine turetse rero ibitero byaza biraba aho muri Israeli abantu bakaza bakaza bakagira iterabwoba bakica abantu aho n'abarasanga hanze mu bindi bihugu harigihe ariko haraba ingwano imwe bita geolimpike bagatera abantu abantu babatera bakavuga ko ari abantu bashyigikiwe n'abanyepalestina biba kenshi ku buryo hageze igihe cyane cyane nyuma ya mirongo itandatu n'indwi leta ya Israel imaze gufata ziriya za Gaza Cisjordani na Gola byaseye nk'ibigoraga cyane ukabona uti karabaye hamwe abantu bamaze kugaranwa ahantu bakamera nk'imbohe ndi kumvuga b'abanyepalestina kubera leta ya Israel ifise abantu bayishigikiye bakomeye cyane kuyisohora cyane cyane tuhere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gituze gifite ibigwanisho kandi gikomeye no muri rya Conseil de Sécurité des Nations Unies, ku buryo iminsi yose iyo bavuze ngo bagire basabe ko Leta ya Israeli yokwemerwa nk'ayandi maleta, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranga kandi zanse murazi ko kubera zifite kimwe bita droit de veto ishobora kukwandika ikintu igacakangwa muri Nations Unies icyo bama bakoresha. Ibyo rero bigaca bitera ishavu abantu bashigikiye Abanyepalestina. Iyo shavu rero sinavuga ngo rivuka ubu, ni ishavu ryagiye ririyongera kuva kera, kuva muri 48 49 hari ingwano ya mbere.
Murakoze cyane professeur. Twakire Bonita ikaze ku ijwi ry'Amerika. Bonita uratwumva? Bonita turi kumwe? Bonita urahari? Bonita muri Somalia sinzi kuri kuri twumva. Uratwumvaga Bonita? Leka muhinga bw'ijima turabire ko bashobora kumugarukana. Tube turakira Tarsise. Tarsise uratwumva?
Yego ndabumva.
Uherega Tarsise?
Je ndi muri Kenya.
Akabazo kawe kwa professeur Pascal.
Iki kibazo mfite ni ikibazo kijyanye na ijyanye n'ikintu kibazo ni Israeli y'abazungu bakongera bakavuga ngo iyo na Palestine bariko baragwana. None nimba ari Israeli irazi uko igihe yahageze niko byagenze, Aparitine n'Abayisirayeli ni uko barakwigira gute o niwe yabashizeho yitegereje uko byariko biragenda nuko babona intambamye yarazibona ko zizakurikira hakazaba intambara kandi z'urudasha, kandi urabona ko abantu baguma bishwa nta kivuga ugasanga ibintu bimeze nabi cyane. None si ko mbona yuzuyemo intambara kandi Amerika ari wose kuruzaho ibindi bihugu byose iriko irabikora ibigira ngo ituje intambara.
Urakoze
ngo mbona nuko ivyo twenty thirty nuko yari yategereye n'ibihe bibi byo mu isi bizaba bimeze nabi cyane, kuko ntacyo mbona kiko kirahinduka. Uyu munsi intambara ntizidacika, none urabona ko n'ubu Israeli na Pakistan kandi sibyo bya mbere bibaye, ariko bariko barafasha iki isi kugira ngo bishobore guhinduka.
Urakoze ugire umunsi mwiza. Urakoze ugire umunsi mwiza Tarsise. Ego professeur imbere ko ndabasubiza Tarsise, reka mbanze nsubire kwakira Bonite. Bonite ikaze ku jugi Amerika. Ego uri amajahega Bonite. Sabge?
Hello?
Uri hega Bonite.
Yatashuka.
Uratwumva? Bonite nayo ndabumva. Uherereye amajahe?
Aho mererereje.
Nimero mbwana shaka ko utwemera ko yuri akabazo kawe rero ga Bonite kwa professeur Pascal twagutumiriye.
Akabazo ni sikurije by'intambara zo muri Israel na Palestine. Rejona la de cyane bibaza impamvu bimeze kurya icyo bapfa icyo ari cyo, kandi icyari rwacu mugabo ugasanga abantu turi ko turabyana buri mwanya bamwe bakorohereza abandi mu bwitangure bwabo none bibakotso.
Urakoze
dukunda kuba dufite ikibazo kenshi na kenshi impamvu abantu tutagomba kubana kuri iyi si kandi urema wacu ari umwe.
Murakoze ugire umunsi mwiza. Bonite mugabo akabazo kawe professeur yari yakishije ubwira ni tu twari umwanya abandi, reka ndagutumiruze kumviriza kino kiganiro kuri wezi tata akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, sivyo? Ugire umunsi mwiza ngaho muri Somalia. Professeur Pascal akabazo ka Tarsisi ati amakungu ariko akora iki, na cyane cyane yavuze ngo reset bya bihugu bikomakomeye, uruhara rwagiye ruraba urwahirwa amakungu kugira ngo izo njyane zive mu nzira.
Kuva izo ngwano zigitangura navuze muri 1949 amakungu ntiyicaye yaravuga akavuga ati yemwe ni mujyamwe mwumvikane nimukurikize ingingo zafashwe na Roni mu bane mu mahoro kwiyosi abaye ko kupakira uko barazi uko abayahudi abaro bahabaye banyitari muto burya naho batavugira hejuru burya ararabu n'abayahudi barafise aho bahurira barafise ibyo basangiye benshi babita ko ari nk'ababyara hari abantu bavuye kuri Abrahamu ariko murazi yuko abantu benshi abantu ku isi bavuye hamwe baravukana mu ndango mugabo uko bagiye baragwira niko bamwe baca babwira ryarya ntibashake kubana n'abandi ariko ku isi hose haba muri Amerika kuko muri Amerika naho habaye abayahudi benshi cyane kuva leta zunze ubumwe za Amerika zibaho inyuma y'icyiciro cya 15 abayahudi bava ku isi yose barahungiyemo haheze imyaka myinshi rwose n'ibihumbi bagiye barimuka muri Amerika bariho benshi cyane n'igihe hatangura abayahudi baza barahura mu 1919 bariko baraba ingene ikibazo cyabo cyotorega umuti kugira baronka ahantu baba uko baguma basoma muri bigiye bitabo byabo by'isezerano abayahudi muranzi ko bafise idini rifise ibyandiko bikomeye cyane muri za Talmud ibindi basomba iyo bavuga ati yemwe yemwe twebwe ya miryango 12 itegeza guhurira ku musozi Siyoni iyo havuye bijya bita Siyonisme byo guhura kugira ngo bahure mu byungu hari abantu rero bavuga ati mubane mu mahoro mureke kuryana ariko abantu b'intagondwa baba mu bayahudi baba muri abo barabu kubera badasangiye n'idini kenshi usanga abo barabu bagwata n'abayahudi ari abayisilamu kuvuga ngo abarabu bose n'abayisilamu ubwabo hari abatari bake abayisilamu haba n'abayahudi rero bafise irya dini ryabo bita judayizimu abo bayahudi nyene uko no muri Israeli hariho abatari muri judayizimu bari mu yandi madini ariko abo benshi bakomeye muri Israeli baba ari muri rya dini yitwa judayizimu ayo ni abayuda ntibahuza cyane n'abayisilamu.
Murakoze cyane Professor Pascal. Twakire na Fenia ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego murakoze.
Uherereye ka Fenia?
Jambi mu gihugu cya Zambia.
Akabazo kawe kwa Professeur Pascal twatumiye uno munsi kugira ngo adusangize ubumenyi bwiwe kandi yishure ibibazo byanyu.
Yego jewe ari n'intebera. Yego jewe mu bisanzwe dushyigikiye yuko haba iterabwoba ku isi. Mugabo ikibazo kihari ikibazo mfite ni uko mbona abahaye abana sishobora gushyigikira yuko Israel itorandura iho nyabwoba n'iryo terabwoba abo bakora iterabwoba iyo amazi mugabo birabe mu bikorwa ikora n'iki cyariranye n'inzirakarengane kuko turabona abana basa bagasa nabi ikindi gica gisaba ni gusaba imiryango irabe ikinjure kugira ngo kuko turabona hariko haraba ibintu bibi cyane biteye turabona amasanamu tukabona abantu batavyema si byiza cyane barabe tibacyanira.
Urakoze ku vyumviro vyawe Fini.
Yego.
Ubwo umuntu bizanga ho muri Zambia.
Yego.
Twakire na Cedric ku murongo wundi wa telefone. Cedric ikaze. Uherereye he?
Mu ntara ya Ruyigi.
Ruyigi Burundi. Akabazo kawe kwa Professeur Pascal.
Nashaka kubaza uko uvuze muri ino minsi none muri make iyo ntambara ya miri muri ivyo bihugu yoba yaguye hehe yo bishingiye ku
ndagutumira uze kumviza kino kiganiro kuweza itataka burungu radio yacu vewa akaburungu com professeur yishuye ako kabazo nti tutwara umwanya abandi bafise ibibazo atarisha urugira umunsi mwiza mu ruyigi Cedric ego professeur hari abatwandikiye rero utubazo hari uwitwa Mugirimana Joseph yavuze ati muraho kuri VON mundamukirize professeur Pascal mwatumiye ngo nagira ngo ndamwibarize leta bita ya Palestina ni leta ifise ubwigenge bwuzuye canke subwigenge bwuzuye ngo hama ngo bagendera ku mategeko ya Israel ko mubakura mbere bacu batubwiye ko inkuba zibiri zidasangira igicu kimwe biroroha ngo mwongere mumbarize professeur Pascal kuri buriya bwicanyi bwakoze no mu rwamas utazigira butazogira ingaruka mu mibanire y'abakristo n'abaislam ngo amaherezo y'intara ya Gaza murabonaga professeur ngo arayahe ngo aho ntiyagiye gusenywa burundu ivyamanye Palestina na Hamas bigasigara ku mugani ngo kera habayeho ngo murakoze ya dimukunzi wanyu Joseph professeur utwazo twa passe twa Joseph
Mhm. Ni Joseph avuze ibintu bikomeye cyane n'ibyo leta ya Palestine kwirubu ni leta ikagira ubwigenge bwuzuye kuko ibindi bihugu bifite ubwigenge bwuzuye birashobora kwinjira muri Loni bikagira ikibanza hamwe bivuga bikavuga ijambo rikumvirwa bigatora bigashikiriza ariko leta ya Palestina iriho ku izina ko gushika n'ubu abaserukira leta ya Palestine bagiye muri Loni nta bwigenge bafise bwo gutora nk'ingingo cyangwa kugira ngo batuge bati twebwe yemwe yemwe leta ya Israel yatubwiye nabi dufata ariko ibi nta bwigenge igiraho ko ntibemerwa kwinjira muri Loni icyo ni ikintu gikomeye cyane mu Gifaransa bayita ngo ni etat non membre de Loni ni leta itari umugwi w'ibihugu biri mu rujya muryango w'ibihugu bya Loni urumva rero ko atari ubwigenge bwuzuye ariko niko abanyepalestine barafise izindi nzira bacisha bo mu kuvuga ibibabakiye barakoresha inyandiko bakavuga mu maradiyo yo hanze barafise n'abaserukira mu makungu bagerageza kuvuga ariko murumva yuko naho ibyiziro byabo byogenda hariho akantu badashikira kandi kabababaza cyane cyo kwita igihugu kidafise ubwigenge kuko gushika ubu nabivuze nka leta zunze ubumwe za Amerika zishyigikiye cyane igihugu cya Israel ntizigera zemera ko leta ya Palestine yogira ubwigenge kuko mu byo bavuga ati twebwe turabona ari abantu bakoresha iterabwoba bagirande bagomba gukuraho leta ya Israel ati ntidushobora kubyemera murazi yuko higeze no kuba ejo bundi ku ntwaro ya Trump kwemeza yuko igisagara cya Jerusalem cyoba umurwa mukuru wa Israel kandi mu bisanzwe mu bigo zafashwe muri Yoni bavuga yuko icyo gisagara cya Yeruzalemu coba isangi hagati ya Palestine na Israel murumva n'ibintu bibabaza cyane abo banyepalestine ubu rero kuri iki gitero giheruka kuba muri Gaza kuko yabivuze Yosefu birateye ubwoba kuko leta ya Israeli yarashavuye cyane abanyisraeli abayahudi aho bari henshi barashavuye n'abadasanga ibyibiro muri politiki ubuho bagiye hamwe bagira leta y'ukwiyunga kugira ngo barwanye cyane Gaza bavuga ati ibyabaye ntitwari bwabibone uko abantu baba barabatabana baricwa abapalestiniye iki nabo bavuga ati twabonye abayahudi bishwe nabi abana abagabo atuwe ntituzozihanira hari n'abahora bavuga ati mugerageze hariho imbohe muheshe kugira bashobore kuzirekura ariko ubu bavuga ati nabo bashaka bakica imbohe twe ntikitubuza kubandanya urumva rero basesa ishavu ridasanzwe ku buryo nk'uko abivuga ntawuzi n'ukuri yuko igisagara ahantu muri Gaza uko hazosigara hameze ndakitwa kuri ubu kuko abariko baragwana abantu badashobora kumvikana bose bari indagondwa yaba Hamasi yaba leta ya Israeli muri
yego hanyuma none ku vyerekeye iby'abakristu n'abayisilamu nabo ngo izo ngaruka zirashobora kuba ngo hari ingaruka mu mibanire y'abakristu n'abayisilamu
Ego iyo ibyo nabyo birashobora kuba kuko murazi yuko Islamu ni idini ry'abantu ririmo ibice byinshi rwose byinshi nkabwa Hezbollah bo Hamas bari kumwe n'abajya bameze cyo kugenda bajya muri Daesh hariho abantu bajya ba Boko Haram ibiki n'abantu mu bisanzwe bafise ugutahura kwa Korowani ya gitabo cyabo babona yuko umuntu atari mu Isilamu atemera Imana uko bavuga ngo ngo hariho ubwami bubiri ngo hariho ubwami bw'Imana Allah Al Salam ngo ni ubwami bw'amahoro n'ubundi bwami bwa Shetani Tal Al Harb bafata izo nzira zibiri utari mu Isilamu ni ukuvuga yuko utemera Imana kuko burya Isilamu iwabo mu carabu bivuga ngo ni ukwitura Imana submission à Dieu urumva rero iyo utari mu Isilamu ntibabona kuri ubwo utemera Imana bashobora kuvuga ngo ni kafiri kuvuga umuntu atemera Imana murazi ibyo bateye naho za Somalia hehe akabona umuntu w'umunyamahanga batabona yuko ari mu Isilamu uvuga ati wari umuyisilamu reka utari umuyisilamu urinjira muri Isilamu cyangwa utayinjiye wapfa nta wumva rero icyo icyo nicyo umuntu atinya ko gishobora kuganza mu Basilamu bamwe bamwe ariko hariho abayisilamu batahura yuko hashobora kuba amadini menshi batahura yuko utari umuyisilamu atari uwo kwica ibyo bita Islamu kipu cyane cyane muri Afurika bariho batari bake ariko hariho n'abandi batafata inzira zibiri utari mu Isilamu uwo kwicwa utemeye kwinjira mu idini nicyo rero cyo gutinya cyane yuko hashobora kuduga icyo kintu cy'iterabwoba mu byo kwemera Imana kuko kenshi birajyana iyo babonye izo ndwano bakabona ibipfuye bacabona ngo ujye yabigize yuko atari mu Isilamu
hanyuma ngo Gaza muribazaga professeur yuko umunsi umwe twovyuka iyo ntara itaki hari yarafuswe burundu kwera ivyabaye
ego n'ukuri atari Imana nyene ifashije urabona hari ugaranye muri Gaza kuva imyaka n'imyaka abantu babaho nabi babaho impohe babaho nga abantu babapfungwa bagowe bafatwa nabi rero hoho leta ya Israeli yasabwe kandi ariyo yakontrola ubifite ibigwanisho bikomeye igomba kwinjiza ukunzu bagomba kuhaba byose ubuhoho ibaza n'inzu hazosigara nge kuko abo bantu bo muri Hamas burya si abantu bo kwizigira ngo barashobora kuvuga ati ngo twumvikane nabo n'abantu bishigwa rimenetse bamaze kwiheba babizi kuko ubundi hajya gutera babona aho uri kubaterera kandi udafise ubukomezi ubwo mu Rwanda ni ukwiheba nabigize sinzi ko inzira yo kumvikana ishobora kuboneka kuko yabiyo leta ya Israeli irikira iratera muri Gaza baba muri Hamas n'abantu batoroshe abantu batoroshe
murakoze kuduha umuco murakoze kuduha umuco Professeur Pascal dusuye ku mirongo ya telefone duhereye kuri Emi Bahari Emi ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
uherehe Emi
merereye mu mujyi wa Goma muri Norkivu
akabazo kawe rero kwa Professeur Pascal twagutumira ino musore muri sanga
murakoze cyane ku mwanya nari ndimo kubaza nashaka kubaza ko UN yashyizweho kugira izake muri ibyo bibazo byose ari byo tunafite hano iwacu muri Congo ibyo bibazo byose yabishyizeho kugira izajya irebera ese abari mu makosa ese Israeli nkuko twagumye kubisoma nagumye kubisoma yego ni garanura mu kwi wateye ariko bakavuga ko ari ubutaka bwabo bari barimo kurengera baraje Israeli iza kujyana y'abaturage kugahata bwari ubutaka bw'abanyapalestine ese UN yaba yiteguye kuzahana Israeli nayo kuri kiriya gikorwa
murakoze ugira umunsi mwiza ngaho Igoma ego Professeur Pascal tubasubize micro mu ishuri abari Goma
ego kibazo nabagize ni kibazo gikomeye kuko UN burya bavuga ko ari umuryango w'ibihugu byo ku isi bikukiye bigerageza gukorana kugira ngo bizane amahoro ku isi, ariko ntidutegerezwa kwibagira ko UN hari ishyirahamwe ryashyizweho n'amareta. Amareta yari akomeye cyane mu nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose, no kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti imwe bita Union Soviétique, Ubufaransa, Bwongereza n'Ubushinwa. Ubushinwa mugabo icyo gihe yari Taiwan, ndi Ubushinwa bw'ubu bw'abakomunisti bwatanguye muri 1971 kuba umunywanyi wa aho rero ibyo bihugu bikomeye cyane bitanu ku isi byari ibihugu bifise ibi bigwanisho bikomeye cyane ko nyanganda bita Armeni Claire. Iyo bavuga bati kugira ngo rero umutekano ku isi ukomere, ibyo bihugu bitanu bitegerezwa kugira ubushobozi budasanzwe kugira ngo bishobore kurwanya ikintu cyose cyoza gihungabanya ubutegetsi ku isi. Ni nacyo gituma igihugu cyose muri ibyo bitanu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta z'Abasoviyeti, ubu n'Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza, igihugu cyose icyo cyanse muri Conseil de Sécurité ntigishobora kurengana. Naho cyaba ari igihugu kimwe kibyaze, ibindi bikazemera ntibirengane. Ni nacyo gituma rero kwibaza ko Leta zo muri UN ishobora gufata ingingo yo guhana Israeli ni ikintu gisa kurota ntibishoboka. Naho abantu baba babona ati Israeli iriko irakora ibintu bidatunganye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma ya Israeli uburyo ntabanduka. Umuntu abifuza uko biri ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu ku isi hose mu ntara zose zo ku isi birafise igihugu byishimikiza kugira ngo bigerageze gukomeza inyungu ko aha bita muri Pretoria muri ibihugu by'ubuseruko bw'izuba hafi ya ikiyaga Mediterane, ibihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite zishingiye ko inyungu zabo ni Israeli. Nacyo bituma mu byo twabonye kuva Israeli baho gushika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishobora kuvuga ngo ziriko zirahata Israeli cyangwa ziriko zifatira igihano Israeli kugira ngo igihano nka kujya bahora bafatira igihano za Irani kandi zindoya. Kuko ikindi cyo tutokwibagira ni uko muri Amerika hariya Abayahudi bakomeye cyane mu nzego nyinshi, kuva hariya muri Kongere kugenda mu bantu b'abagwizatunga, abantu b'abashakashatsi
n'ibifaranga byinshi
ibifaranga byinshi bafite ingene bashobora gutumbereza politiki ya Amerika agize gukora kuri Israel zone na Amerika itunga. Ni nacyo gituma sinibaza ko umuntu yokwibaza ko UN yashobora gufata ikigo zo guhana Israel, kuko UN ata Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo murabye nibo banayishizeho kuva mu 1932 umukuru w'igihugu cya Amerika Roosevelt yariho yari afite uwo mugambi wo gushyiraho UN. Icyo bayishizeho bakayishyiraho ikaba iri ya New York, kandi murabye politiki ya Amerika muri UN ni politiki yiganje cyane.
Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane professeur twakire Severin. Severin ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Murakoze cyane, murakoze cyane.
Uherehe ga Severin?
Alo?
Uherereye hehe?
Nerereye muri Uganda mu ntara ya Mbarara.
Akabazo kawe kwa professeur Pascal twagutumiye uno munsi.
Murakoze cyane rwose professeur, ndamushimiye cyane rwose. Kandi nanjye ikibazo ngomba kubaza ni iki, ndabaza intambara yo muri Israel ndetse no muri Gaza muri Palestine, turabyumva ko byatangiye ku munsi wa gatandatu cya mbere y'uko mbanje kubahoza ababuze ababo ku rugamba cyangwa ku bwo guterwa n'ibyo bitero. hama nkavuga ati je ikibazo mbaza nko urabona ko twatimaze imitsi batubwira cyangwa tubona ingaruka z'intambara ziri muri Russia bakavuga yuko ibintu ari byo byatumye nka petrole n'ibindi by'ingano guke bizamuka ati kibaza none nk'intambara ya Palestina na Israeli bishobora kugira ingaruka ikomeye cyane bigatuma mbese tugira ibibazo bikomeye kurusha uko byari bimeze kubera ko tuca tureba nk'uko tuvuze ati Russia urabona ko abafite ababashigikiye tukasivuga ati na Israeli uyu munsi tushobora kubona ko Amerika kivuga kuri bo ndetse ni UN ivuga kuri bo ukatuwibaza ati none abapalestina bo ntibashobora kuca babona abo bantu babi cyangwa bafise igikorwa kibi kubahereza ku mbaraga ugasanga ikintu ibintu bibaye bibi cyane.
Urakoze
nabaza murakoze cyane.
Urakoze ugira umunsi mwiza aho muri Mbarara Uganda a Severin professeur akabazo kavuye muri Uganda kwa Severin tubatse.
Ego ikibazo cya Severin kirakomeye rwose kuko n'ubundi ibyo biriko birabera muri Gaza birateye ubwoba rwose kuko bazuza abandi ariko icyo dutiriya hakurya kw'ingwano yo hagati y'Uburusiya na Ukraine yagize ingaruka mbi ku isi yose mu by'ubutunzi cyane cyane n'aha nyine ingwano ikibera muri Gaza irashobora kugira ingaruka mbi cyane kuko barumvise ko hari abantu bashigikiye Hamas cyane cyane nka Iran. Iran yarerekanye neza ko ishigikiye Hamas kandi ni kuva kera barabivuga nabone nta wundi ishobora kugira nk'ubu hari haba Hezbollah bagomba kwinjira mu ngwano nabo bari muri Libani aho nahone Israeli izotera mu buraruka kugira ngo aba Hezbollah ntibashobore kugirira nabi leta ya Israeli. Ibyo byose nta wuzi ingaruka bishobora kugira ku isi kuko nababwiye yuko nk'abantu benshi b'abayisilamu bataraba igihugu baraba idini bavuga ati hafi b'abayisilamu b'iwacu natwe turi kurwana ubwo niko abayisilamu ntibafise bose ibyiyumviro bimwe ariko nk'abafise ibyiyumviro bimwe bitagondwa aho ni bashobora gutera karambara yo ku isi. Sinavuga gusa birya byo kubuza yuko ibidandaro bigenda ku isi harashobora kuba n'ingorane y'iterabwoba bakavuga ati tugire twihore natwe tugire duhore abanyepalestina bo muri Gaza mu gutera abantu naho buba batari muri izo za politike hari abadandaji cyangwa abantu basanzwe bariko barigendera ku isi ahanahe nicyo umuntu ashobora gutinya
cyane. Murakoze Professeur Abdallah, uratwumva nawe?
Ndawumva neza.
Uri he Abdallah?
Merere mu mujyi wa Kigali.
Kigali mu Rwanda. Akabazo kawe rero ufise kwa Professeur Pascal Niyonizigiye twatumiye.
Akabazo mbaza Niyonizigiye. Ndagira ngo hari inkuru zihari birimo biravugwa kubera intambara ya Palestina na Israeli, abantu bakavuga yuko biriya bitero byo muri Amerika byo ku ya 11 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2023 ko byabayeho Abanyamerika baburiwe ko bazaterwa ariko Abanyamerika bakabyima amatwi kugira ngo babone ukuntu binjira mu bihugu by'Abarabu bo bashoreye intambara mu nyungu zabo. N'ejo bundi byaravuzwe ko Egypte yaburiye Israeli yuko Hamas irimo irayiteraho ibitero isuzugura ayo makuru, Mossad isuzugura ayo makuru, bakavuga ko ingabo zarindaga umupaka wa Palestina na Israeli haba uko zijyanwa mu biruhuko, donke uburinzi bukaba bukeya ariho aba Hamas binjiyemo hari abagakora ari amabara. Abantu bakavuga ngo Amerika hari uburyo ijya yitwaza bwayo ibizi neza kugira ngo yinjire ahantu ku buryo hari abantu bari kubibona muri izo mboni z'uburyo Amerika ishaka kongera kwinjira mu bihugu by'Abarabu mu nyungu zayo bwite. Nkongera nk'abaza uwo mugabo, Amerika ko bigaragara yuko mu bihugu imeze nk'umubyeyi ufite abana, bamwe bakaba bahanwa abandi ntibahanwe. Israeli ibitanwa n'Abanyamerika, ubwo UN imaze iki?
Ubwira umusemiza Abdallah.
Murakoze cyane.
Ego Professor Pascal Niyonizigiye utubazo twa Abdallah mu Rwanda.
Ikibazo cya Abdallah kirakomeye nacone nkuko yabivuze igihe hari igitero cy'itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda muri 2021 haravuzwe ibintu byinshi. Baravuze yuko abantu bajeje iperereza muri Amerika bari babizi kuva kera yuko hazoterwa ariko ngo ntibafate ingingo zikwiye. hariho nabavuze ko ahubwo bari barakuye nabantu bababwira mu yamati murahava ngo akaba ari bo bitera havuzwe byinshi mu bya bintu bakunda kuvuga ngo ngo teori di complot murazwe sindiko ndavuga ngo sibyo bishobora kuba ari byo kuko bishobora kuba atari byo kuko urumva ari ibintu bica mu nzego zikomeye z'iperereza ntibimenyekana bimenywa na bene byo ni nacyo gituma igihe cyose habaye ikintu gikomeye cyane kiza cika abantu benshi abantu baravuga byinshi bakavuga bati hari harabaye imvura ni nk'uko ashobora kuba imvura n'ibyo murazi yuko bajya mu iperereza baronka amakuru menshi cyane ku buryo nabone ateba akabaremera akaba menshi cyane ugasanga abo bavuga ati bikomeye n'ibyo bikomereka ugasanga niba ahubwo baguye mu mutego kandi bari basa amakuru benshi icyo rero nicyo mugabo kiraguye gutora karbonda ari muri ibyo bintu by'iperereza ubwo mbenye neza yuko Israel yari imaze kumenya ko izoteza kuko amakuru avuga ahubwo yuko Israel wari ubwa mbere ibona ngo itewe gitumbuka ibyo bavuga mu makuru urumva twebwe nta bundi buryo bwo guperereza dufite ariko hamwe byoba byabaye kwa bivuze Abdara byoba ari bibi cyane kuko urabona hapfuye abantu benshi kandi n'ubu haguma hapfa abantu benshi cyane
ako kantu mu bintu ego
ikintu mugabo avuze ati mbega leta zunze ubumwe za Amerika ko zigomba gushyikira Israel zitagomba kugira ngo zikora bitari byiza kubera iki UN itagerageza gufata uruhara imaze iki icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni nacyo gituma ubu gushika ubu kuva muri 1992 hahera bijya bita ingwano hagati y'abarusiya n'abanyamerika abantu benshi baravuga ati UN ikwiye gusubirwamo kuko irashaje irandanya yubatse kuko isi yari imeze muri 1995 ingwano ya kabiri igihera ku isi ati isi nayo yarahindutse hahindutse hakwiye guhindukwa byinshi ibihugu bikoma ko bene abwiye bitanu bigasa n'ibizemeye mugondo ibyemere yuko haba izo mpinduka kubera UN bugitwarwa n'ibihugu UN ntiyitwara kuko abanyamerika mwashaka imyaka myinshi batanga ibice 25% by'amahera akoreshwa muri UN none mwibaza yuko leta z'ubumwe za Amerika zotanga ibice 25% amafaranga akoreshwa na UN bitazi igituma biyatanga kandi ari igihugu kimwe ku bihugu 195 murumva rero barazi yuko ari ikintu bakoresha ku nyungu zabo bagashikira aho bashatse abadashatse nabo bakabarekura nacyo gitera ishavu ku isi abantu benshi bibaza ati n'izo nzira zo kwiheba ku isi imwe bita terorizme bishobora kuba biva kuri iryo shavu ry'abantu babona ati turagowe mubonaho twuvuga gute nta kintu tubona gishobora guhinduka muri isi reka dukoreshe uburyo bw'abihebye ni nacyo gituma muri icyo gihe bibaza yuko igikomeye ari izo nguvu z'abantu barondeye amahoro ku isi kandi hariho abantu benshi naho bavuze atabanje yuko Israel bayishyigikiye benshi hariho n'abantu bavuga ati yemwe muraba muri Palestine yemwe iraba hatsinda amahoro kuko inzira y'iterabwoba nta n'umwe uzobafasha yaba Israel y'abanyepalestine rero yuko Imana yadufasha inzira y'amahoro idatsinzwe
yego murakoze cyane Professeur twakire na Benjamin ikaze ku ishuri ry'Amerika
ndaho amakuru
turaho turashima uherega Benjamin
imperere muri mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo
akabazo kawe
bo akabazo ni ukumenya kubera iki impamvu ni iyihe Amerika ishakaga guteza ibindi bibazo impungenge iposha ibindi bihugu
oya Benjamin ntidushobora kukwemera ko uvuge ibyemezo atawe bifatiye urumva twaba tukuretse ngo wemeze ibyo tutafite udashobora no gutanga ibyemezo byawe reka dufate Fabien ku wundi murongo wa telefone Fabien ikaze ku ijuru rya Amerika uherereye ka Fabien
mu Rwanda Mwamajaruguru mu karere ka Musanze.
Ego, akabazo kawe.
Akabazo kanje. Ndagira ngo umuntu mwatumiye.
Ni Professor Pascal Nyanizigima.
Agira ikintu avuga
ibitero
bihora muri kariya karere ka Palestine na Israel. Noneho aje no kutubwira uburyo yiyumva Perezida wa Amerika Biden yavuze ngo ishyigikiye Israel duhashya Hamas, cyane ko Perezida wa Amerika Biden yavuze yuko adashyigikiye ibiganiro. Ese ikizahora mu muriro kugeza ryari? Ndumva ariko nicyo nambariza uwo mutumirwa.
Urakoze ugire umunsi
mwiza. Agira ikintu atikubwira.
Urakoze ugire umunsi mwiza.
Professor
mwarimu yavuze ko mutari ko muramwumva neza, mwamwumvise cyangwa ndabasubiramo
amakuru? Munyuma namwumvise.
Ego ni mu mwishuri.
Ego urumva avuga ati turumva ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adashyigikiye ibiganiro. Nibaza ko ari muri iki gihe ibintu bigikaze cyane, bamaze kubona abantu bapfuye kubera Hamas, habaye ishavu abantu bashyigikiye Leta ya Israel barashavura ku buryo bavuga bati nabatu bivuga gutya ati mbere y'uko huba n'icyumviro cyo kuganira yabanzwe bahanwe. Ariko kiriko kirabu, ariko si nibaza yuko bitebe bitebuke abantu baba muri Israel nabone nta mahoro bazumva babona abapalestiniya bakubita urutoki cyangwa abantu babashyigikiye abo muri Hamas, Hezbollah, kuko ntibari harya gusa, ntibari muri Gaza gusa, bari henshi ku isi kandi barashyigikiwe n'abantu batari bake. Murumva rero icyo kibazo cy'amahoro nibaza ko kitazohera ngo giherengetere, hazokwama haboneka abantu bavuga bati yemwe yemwe murundi amahoro, ashobora kuhera umwaka, imyaka ubwo gasore akavuga ati nimusubire muhure nka kujya mwahura iyo Oslo muri 1993 kugira ngo wumvikane. Naho nibijya byabaye muri Oslo ubwa mbere abantu bagira icyizere bati ashobora kuba amahoro, hari harabaye ibihe bitoroshe, nababwiye kuva muri 1975, 1976, 1983, 1984 kose bagwana abantu bapfa, Israel itsinda, mukabira ati biremera muri Oslo 1993 kugira bicarane bavugane nabo bitarambye, ariko byerekanye yuko hariho icyizere yuko abantu bashobora kuvugana, baragira igihe bakaruha. Naho wowe ukomeye gute uzi yuko hariho umuntu w'umwihirwe ashobora kugutera igihe icyo ari cyo cyose, nta mahoro ushobora kuronka ngo ntawe usomera induru ivuga.
Murakoze cyane Professor Aroni, ikaze nawe tusangire ikiyago.
Murakoze.
Uherere he Garo?
Ndemherereye muri Kenya.
Akabazo kawe?
Njewe ikibazo njewe mfise ni uko njewe mbona hari ibihugu bimwe bimwe usanze nkanakagira sinde n'uyundi bacazi kuvuga ati mugira mupibiki reka ntimuterane amasasu, haba abana barenganwa, mureke kwishyira abantu b'ubusa. Kandi hariho abantu bagira babitume, hari ibihugu bimwe bimwe byihutira kuza kuvuga ngo ngo nzogufasha, ngo nyaruta ngo mukubite, ngo temagura, ngo arasi ibisasu kirimbuzi, aho kuvuga ati nibanze mureke basi twebwe tubanze dukuremo akarenge kacu, tubanze tubahuze n'ibyanka, nimuze muvuge ngo ntitwabahuje, ahubwo byihutira kuvuga ngo jako ngo amato y'imihambara ngo ndazanye ibiki n'ibiki n'ibiki n'ibiki, none nk'ibyo bintu ni
ariko nawe urahapfurenze urwe, reka tukureke twumve ko Professor yari cyakubwira. Ubwira umunsi mwiza.
Nawe urakoze.
Washaka ntarira busima mu bisanzwe niko bimeze, ariko ni uko nyine abantu bataba bafite amakuru akwiye ku bintu bimwe bimwe. Burya ni nka kurya uwitwa Abdara yavuze ati bari bararose inkuru zivuga ko bazotipa kuko barabikengera, ariko ni ukuvuga yuko inyungu z'ibihugu ni ikintu gikomeye cyane. Kenshi turavye mu migenda y'ibihugu igitsinda kenshi ubushingantahe guhanura kenshi gitsinda ni inyungu z'ibihugu. Igihugu gikomeye kikaronka bagifasha kigomba icyo gishikako kirabikoresha ikoresha amafaranga akayikoresheje ingufu n'ibindi twarabibonye kenshi mu migenderanire y'ibihugu no kuvuga yuko abantu barondera amahoro nabo ntibunanirwa ngo bace bahiba ngo karabaye ngo ariko yitaza ahubwo no kubandanya inzira y'amahoro kuko arahite bigatsinda arahite bigatsinda ni nacyo gituma mubona nk'ubu nkabijya byo mu Burusiya na Ukraine abanyamerika nabo muri mvuze amareta y'uburayi bw'uburengerazuba bavuga ati ntidushobora kwemera ko Ukraine igenda akagiye naho Burusiya bukomeye tuzoguma tuyishyigikira icyo kintu kirakenewe kugira ngo umuntu agume ku ijambo ry'ukuri naho yubona adafite ibigwanisho bikomeye ariko icyo cyo kuvuga yuko kenshi akora ingufu nibyo biraba turabibo ariko yuko abantu barondera amahoro buca bihebura bakavuga ati ntacyo tukishoboye kugerageza kuko haragira igihe nujya akomeye asubira hasi akaza uwundi
hari undi twa Gerard iradukunda akabazo yabajije ejo baravuze ngo Israel yakasamazi no muyaga nkuba irungi muri Gaza uyu Gerard iradukunda nawe ati mbega bigenda gute ko amasi ba muri Gaza hakaba controle naba yabyanze ukene mu gifaransa ngo naba inyesaye ngo bigenda gute kandi badahuza bagakontrola abansi babo ku buryo babahana amazi byanse bakayabakaga professor
ibyo byose ni imigambi yafashwe nyuma yaho ngo abantu bavuga ngo y'iminsi itandatu muri mirongo itandatu n'indwi kirya gihe bagwanya mu minsi itandatu Israel kiratsinda kubera ifise abantu bayishyigikiye bakomeye icyo gihe rero ntihacitangura gufata aho muri Gaza Cisjordani Golan yo bahavuye bayisubiza mu nyuma ariko kugira ngo leta ya Israel yicungere yarafashe imigambi idasanzwe yo kuzira perereza ikazira kontrola abantu ba muri Gaza aho abantu bose bafashe bakabacunga ku buryo ku munsi mbere yo kuja ku kazi gutaha kugira baguma baraba ibibaranga baperereza hama rero bagaca baraba n'ibi bintu bikomeye cyane nk'amazi n'umuyaga nkuba muri azi ko ari ibintu bikomeye kugira ngo bashatse kuzimya bahazimye baca amazi ubwe babashyire mu bihe bitoroshe ku buryo boshobora kwihebura n'ingoga kugira ntibabandanye bagwana birabafata kugira bavuge ati aba bantu bariko baradutera tubima amazi n'umuyaga nkuba baca bagira amajya amamake baca basanzwe bahagarika ibyo gutera urumva ni inzira z'ubukandamiza z'iterabwoba nazore ni zimwe navuga iryo terabwoba ryo muri Hamas niko ryarakoze iki ariko na Israel ubigika irakoresha nayo n'ibintu bikomeye cyane by'ingufu ku buryo abantu bagira impungenge nko gutwazize muri Kizani
yego Professeur Pascal Nyonizige twaduse abantu bashi barenga baza bashite ku majana abiri arenga bayifuza kubabaza ikibazo imbere ko tubasezera reka ngende ndabisabiye tuzobahamagara undi munsi kugira ngo mubandanye mudusigurira hari abari bifuje kumenya ibya Hamas muri Makeitro mu ruguri igituma ngo Gaza bande ya Gaza ahiri nahiherereye hari bazo byinshi tutoshora ku heza muri uno mwanya w'isahimwe ariko turashimire kandi tunabasaba ko nitwasura kubahamagara ngo mudusigurire izino ntambara mu zotwitaba nkuko mwabikoze
ego murakoze
ego nkibutsa ko professeur Pascal Nyonizige muri umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu mukaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi mwakoze kudusangiza ubumenyi bwanyu no kuduha inyishu ku bibazo byacu bitandukanye
ego
reka abandi dushimira babe abakunzi b'ijwi rya Amerika baduhamagaye baherereye ahatandukanye za Mozambique Kenya Somalia Zambia Burundi Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Afrika y'Epfo Uganda mu Rwanda n'ahandi hatandukanye tukanasaba imbabazi kuko twari twemereye guhamagara ariko ntidushoboye kubahamagara kuko mwumvise umwanya watubanye muto mwari benshi ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ariko turaza gushaka ino kiganiro
aho nyene ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo nimba harakabazo tutashobeye kubahamagara ngo mubaze kari mu byizindi bibazo babatije abandi muze gushora kwaronkera umuco kino kiganiro muri sanga cuno munsi kuzya Israel na Hamas mwagiteguriwe mukamwe ari kumugishikiriza na Joy Diane ni nahazwe nari muri studio y'indwi kujuga America yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'izima niwe batumye amajwi abashikira mandanye kuranirwa mu byo muri mwo byose naho butaha Radio Ijwi America Yabani, Ijwi Pro Chachu